Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ishwi ya Amerika yige kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 jana kane n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu cy'amakuru w'Estatu wa Kaburungu radio yacu rewo wa Kaburungu kame mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio ishwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Ijwi ry'Amerika rigize iminsi ritangaza makuru yerekeye ibibazo bihanze gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi kuva mu mashuri mato mato gushika muri za kaminuza. Mu mashuri mato mato haravugwa ibibazo bitandukanye birimo ubukene bw'ibikoresho, ikena ry'amashuri hamwe n'abigisha bakwiye. Ivyo bibazo biri kandi no mu mashure isumbuye hamwe no muri za kaminuza zitandukanye. Mu minsi iheze haravuzwe kandi ni ibibazo vya ruswa, abantu batezwa inda n'abarizi hamwe n'ibindi. Kimwe kandi mu bibazo byaje ishinga abavyeyi hamwe n'abakurikiranira hafi ikibazo c'inyigisho mu Burundi ni tituka ry'urugero rw'inyigisho nk'uko bitangazwa. Naho ikibazo tituka ry'inyigisho kitari mu Burundi gusa, abarize hamwe n'abandi bantu bose bakurikiranye urugero rw'inyigisho rwari hejuru kuva kera narindi mu Burundi bavuga ko hageze ku gisata c'indero gisubira kwitabwaho mu buryo buboneka kugira ngo abanyeshuri cyane cyane mu mashuri mato mato ntibabandanye guheba amashuri nk'uko byibonekeza muri iki gihe. Bavuga kandi ko na za kaminuza zitandukanye mu Burundi zikwiye gusubira gukora nk'uko byahora kera, inyigisho zikaguma ku rwego rwo hejuru kugira ngo cyane cyane izo muri za kaminuza zigumane igihagararo zari zifise kuva kera mu makungu, aho umunyeshuri yahejeje muri kaminuza yasanga ari ku rugero wubashwe cyane mu gihe agiye kwandaniza amashuri muri kaminuza zo mu bihugu bya Buraya na Amerika. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kurabira hamwe n'abahinga banonosoye ibijyanye n'indero inyigisho, rimwe mu byokorwa kugira ngo ibibazo bitandukanye bihanze amashuri mu Burundi harimwo za kaminuza bitorerwe umuti. Turi kumwe na Professor Athanase Gahungu yigisha muri kaminuza Chicago State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aho Professor Athanase Gahungu.
Amahoro, amahoro.
Ni amahoro, murakomeye ngaho?
Turakomeye.
Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Professor Emerita Paul Nkunzimana. Paul Nkunzimana yarigishije muri kaminuza ya Burundi yongera araba na doyen wa fakulte ya psikoloji. Muri aho Professor Paul Nkunzimana.
Ego, turaho Fredi, murakoze cyane. Namwe nize ko muri aho.
Turaho, murakoze kwitaba ikiganiro. Nashaka rero bashinga ntabe babiri uko nabatumiye imbere yuko dutangura ku bibazo nyamukuru vyerekeye ni kiganiro twateguye uyu munsi. Nashaka cyane cyane tubanze twumvirize inkuru ijyanye n'ibibazo by'indero n'inyigisho mu Burundi. Inkuru twateguye na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Nindi mu rukundo no mukenyezi wo muri kamine Rugomba mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bwa Burundi yabwiye ijwi ry'Amerika ko abana be batanu umwe azokwegera intero y'ishure uyu mwaka.
Wa mbere ari mu wa gatandatu, undi mu wa gatanu, nta numwe ndaronkerikaye. Nabo mu wa mbere nta numwe ndaronkerikaye. Reka boja gushure gute kandi nta makaya afite, nta niforome afite, ntigikunda nabaho nyine. Kandi waje cha baba mayiboba.
Mahi hoze ndayiga ya umuchi bitoke nyene yareze abuzukuru babiri. Yaramaze gufata ingingo yo kubaga muzimuhira mwisilamu?
Oya, ntago bajoja ku ishuri kubera ikibazo cy'amakaye. Kandi njyasumye nciye hasi. Nurumva rero ibyo ku ishuri cyahagaze kandi sibyo gusa bose ubabana bose bahagaze kubera ikibazo cy'amakaye na Zani Forum.
Uno mubyeyi akivuze niwe yakayitembereza ku gataro mu barabara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Afite abana batanu biga bari mu mashuri yisumbuye na batatu mu y'intango. Kera yari mu rugo y'abantu aho nikora leta ikamufasha imiti n'ikiri imyero.
Wote na bishiri kwenye dawa na yuko watatu kwa wanda nyana za hejuru yuko tutadandala sana za vina vijama tuwati kwa tuatembele za mkisaka waya ye ama kaya nayo ndaro na uomumu nani wa matakuro humambara wishi ura wandi senda uro neku watakafasha nyoka kivu neka kugira ngo umuvija wali na hunikora fisa wana watashowe kushari la neza kuhishuri ngo wa mufaje
umunga watu wa musanze icha ye hafi soka ya Gitega ya abuza achi ya Nayamira na niko la wazwa ilichiro vizini kore shofishure hukia tiawa lizumushaha
mandeko mbana jewe sanzwe atani faranga nari mufiste mwenega shana ubijamu na ubikura mwiki jirani faranga nari mwenega hani ikosha nakime nda nagu ana sinda vizi nhege nga sinige nebizoge nida shoka wazoge nida shoka sana wana wazoge mamuhi hali tuwa banyagi huu nga huu kene mura tule mbeje nukuli namu na akitingene yo ama napisa achira na ya makaye numbango ya razi njari konda jumba urutuku iruki huko mba suna itinda nagi nangu mbade mbade tani kiche na kimi kifaranga
numi ni mizeomo kiduka mariko mwenye musigati inaya uwanza mwurenge unicho kimwe aleze abatenge za nabatanda tu avuakuli mwa kaiza wawonye ritalugaa mshikire
umwa agira ati mwa 12 ubundi yiga mu windwe ubundi mu ya gatandatu akandi gatya mu ya kane ubundi yagira mare kaminuza nari nagerageze kuko hari no munsi kugeza umugabo rero nduva kugira nani kare naho rando nkutwa ntiyateza nkorera amahera nkaziye pfunga cy'amahera umugabo ubujyaza gihe imana izo kurira mu bantu ama bakana amahera ndoza mbaze hama biga abantu simbisa ni 10
umutuzi akadingo iyo kumugwa mukuru wa politike wavuga kwa to kuyumvira kugura ibikoresho by'ishure narugurira abaye inzara
ndongo akarasyo gusa simba nibintu by'amanuze by'amakaye y'abana aho nzadukura nta mutayo bisabana batatu biga niwo ari mu mugongo ndapanze sinoro nk'amakaye y'abana kweri nako no gusobora kweri
umukenyezi wo mu ntara ya Kayanza mu buraruko yabwije ujya Amerika ko atunzwe n'urucuruzwa avuga ko kurungika abana ku ishuri ari imana mpa kubera hakura hasa n'ahagadutse yari imbere y'ikibanda ciwe
ko kuva mu gitondo rirarenga nashika amasaha 8:00 ndatandatu ndaye gutyo ko kigenda bakorera makaye ntabwo mbandi kondaro kora meza ratinje amakaye yo yirumba ubuhani nitukira hana yo dukira nayo tumira kubera byararengeje cyane byaraduze cyane etani irabe itukarukire irabigabanye ibiciro kubera igihe abana bariko barasubira inyuma kwiga ntitukira mwene tubigisha ubumenyi bw'abana buca bugenda busubira hasi turabura n'icyo tubagaburira n'inzara urabona yarateye urose ibyo bihumbi bibiri nturonka ikintu bisomesha umwana rero yarari inzara agaca kuma agenda ku ishuri agasinzirirayo kubera ibiciro byazimbye
umubyeyi wundi wo mu Kayanza ati akagumira gumako
ndabyiteguriye nyine ndaronka faranga nyine njya karasiyo gake nabo ndabacagurira kugira ngo hageze ko baca ku ishuri nzobaronke dukaye dukaramu tuniforme irazimbye ariko uko bizimye nta kuri twabigenza tuzokura nyine duke duke
bamwe mu babyeyi nk'uyu mugabo bahisemo kuzorungika abana bamwe ku ishuri abandi babe barabangiriye
bise batatu bazoja ku ishuri nzoja ndungika babiri umwe umwasibe
kisunzu kiranga minisitiri cyatanzwe n'umushikiranganji bw'indero w'umwaka w'ishuri uzotangura kwa 18 ku kwezi mu mwaka uheze abana benshi baheze amashuri mu ntara zitandukanye bitewe n'ubukene bwo mu miryango nk'uko ijwi rya Amerika ryabitohoje rero ryo rika neza ijwi rya Amerika
turabashimiye mugenzi wacu Eloge ubika neza ko iyo nkuru barashinga nayo ko mu byumvise ibibazo bihanze indero n'inyigisho eka abavyeyi abanyeshuri baheba amashuri kubera kura uburyo eka izo ngorane zose ni ingora bahizi ikintu cyokorwa n'ikihere eka dutangwe kuri mwe Professor Apollo Nzimana
yego murakoze ko maze ico kibazo yokora icyo kurwaje niba bikugamere mu gihe ukoreza neza yaho umurezi ugeze mu Burundi naho abo banyagihugu babuze imbonye zihari ego cibitoke Gitega Bubanza Kayanza ku by'ukuri ibyo byerekana yuko uburezi mu Burundi bugeze aho masa ashaka kuri iyo uburezi bugeze nkaho iyo byerekana ishusho y'igihugu no kuvuga rero izo simizo ntara uko ari zine gusa no kuvuga ibyo biri mu gihugu cyose biri mu gihugu cyose kano mu bintu uba hitwa yuko ngo wateye imbere nko mu rwa politiki ujumbura nabonye usanga ibyo bibazo nuko biri n'ibyo hari ubukene ntangere ibintu haravugwa yuko mu biciro mu byaduze ibiciro ntibyaduze ahubwo ibiciro biraduzwa biraduzwa ntivyituza vyonyene biraduzwa
kuri ico kibazo nyene Professor Paul Nzibana muravuze ukuntu nyisho zatitutse ariko no mu bihugu biteye imbere nka muri Leta Zunze za Amerika hariho amakomine yakomeye cane gose mu nyigisho aherutse gutangaza nayo nyene ko inyigisho zasubiye inyuma abo bakavuga ko kubera cane cane ikiza ca Covid 19 abana kenshi na kenshi bigira muhira muri baza ko no mu Burundi iyo yoba ari imwe mu mvo zatumye inyigisho zitituka
oya si umva ego nico bihugu byose hari ingorane kubera yuko kuvyo kuri hari amapolitiki y'abanyemara afite amafaranga nibo bafukamye igihugu mu nda hanyuma nk'iwacu dukoresha amabwire y'inzego z'amafaranga z'abanyemari ari banki y'isi yose ari na ikiga mpuzamakungu FMI cyangwa ishami ry'abanyemari y'abanyaburayi hanyuma bo bagaca bitwaza n'amashyirahamwe yitwa ubukungu muri y'abahinga nka UNESCO nka cya kintu cyitwa ikonforomantari icyo cyitwa ikonforomantari cyazanye mu Burundi na UNESCO ari ikintu cyaje gusambura uburezi mu gihugu kuko urabona hariho ibiharuro bihari nko mu mwaka w'ibihumbi na mirongo irushanwa mirongo ibiri na rimwe abanyeshuri baheze amashuri bashika hafi ibihumbi amajana abiri muri icyo gihe kandi abenshi nabo muri konforomantari urumva ibihumbi amajana abiri aho ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri irushanwa mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe uraba nk'ubu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mirongo ibiri na gatatu irushanwa mirongo ibiri mirongo ibiri na kane hoho usanga ibara ryaraguye nk'uko ariko arabivuga nta buryo bafise gukurikira abana mu mashuri uba abana bagiye kuguba muhira kubera ubukene ntangere ubukene bwafashe abarundi bose nk'uko abo bantu babivuze abo yika neza yabagije yego inzara irahari mu gihugu no mu ishuri kaminuza no mu ishuri kaminuza y'igihugu abarimu bama bariko baravuga yuko abana mu ishuri usanga bariko bagasinzira mu gatondo mu ishuri urumva babaraye inzara bakajya mu ishuri atanta ikintu na kimwe bashobora gukurikira nanze ubu bafise birashobora kwiga
buca umwaka w'ishuri butangura reka tuje no kwa Professor Atanaze Gahungu nawe nyene kaminuza y'Uburundi murayizi kemuraciyemwo mashure mato mato murayazi ingorane zazi hari ico gihe murazizi ariko ibibazo biri ho muri iki gihe ngo ni ingora bahizi icokorwa n'igihe Professor Atanaze Gahungu
urakoze cyane mushinga ntahe Frederico urakoze cyane mushinga ntahe Paul jewe nibaza yuko uravye uko ibihugu biriho n'uko ibihugu n'uko Burundi bwahora buri kera yuko hariho ibintu byo gufasha abantu hariho kuva kera turafise ministere ya des affaires sociales iraba ingene abantu babayeho ubu mu Burundi barakoresha iryo jambo rya ntaho nikora iyo jambo rya ntaho nikora niryo nibaza yuko umunsi abagira ibyo gutegura iterambere ry'igihugu byoshirako byoraba cyane ibyerekeye ibintu nka iby'amagara y'abantu ibyo kujya mu ishuri hanyuma bakaraba abantu bantaho nikora bakaraba yuko bobafasha kuronka igituma icyo bafasha kujya mu ishuri ariko ikigoye rero mushinga ntahe Frederico mushinga ntahe Paul jewe nibaza nuko abo bantu bariko barakura abana mu ishuri nta wose avuga ngo abo bana bagiye kugira ikintu cyo guteza imbere Burundi cyo kugwiza itunga yaba bagenda kugwiza itunga byo kumbure umuntu yoweza karaba ingenda bigira naho kubera rero batabagiye kugwiza itunga umuntu yobanza guceza Burundi karaba simbega ubu mwagize nko mu bindi bihugu abana nka bose bagenda mu ishuri none hariho politike yakurikiranye inzego zagiyemo kugira barabe uko abana bongerekanye bakaba nka bose bakaba 90% bagashobora kwiga kera hagenda 40 none ubu icyahindutse kugira abo bana kugira ayo mashuri ashoboye kuronka ibikoresho bikwiye ibyo
niyo nibaza bikenewe Professor Paul Nkunzimana ikibazo cy'ukene bw'ibikoresho sico cyonyine hariho n'ikibazo cy'amashuri aho usanga abanyeshuri bari mu ishuri benshi cyangwa atana mashuri ibibanza bafise aho bo kwigira mu ishuri icyo kibazo cyo mu kivuga kwiki Hello, Professor Nkunzimana, mwanyumva? Nibaza ko Professor Nkunzimana telefoni imeze nabi. Professor Atanazi, mwashaka kwishura icyo kibazo. Ubu hariho n'ibibazo by'amashuri, ibibanza abanyeshuri bigiramo, abanyeshuri bashobora kuba ari benshi.
Ibyo birafatanye, Federico. Birafatanye n'ibyo twari ko turavuga bya ntabonikora, nuko abana barabaye benshi. Iyo babaye benshi ni ukuvuga yuko amashure nayo ateza guca yubakwa menshi kandi akaba ari amashure afite ibikwiye hari abarabye abahinga mu by'indero baravuze bati urabye mu bihugu nka za Afurika hari ibintu bagize kenshi ibintu amashuri abakomeye afite icyo bita resources ni ukuvuga ibikoresho byo mu ishuri ni ukuvuga ibitabo bikenewe ni ukuvuga ibyo bintu byose biba bikeneye kugira ngo umwana ashobore kujya mu ishuri mugabo kandi atahe agize icyo yakuyemo ibyo rero bintu bitashoboye kugwizwa nibaza yuko bizoguma bigoye turakeneye yuko ikintu nibaza tutaravuga mushinga ntawe Federico ni cyane cyane ibyo bintu kuraba yuko abarimu dufise ko twoshobora kubateza imbere abarimu nabo bakaba bashoboye ibyo kwigisha nk'ubu urabona yuko mu Burundi ubu turi ko ibintu byiza biriko biraba u Burundi muri East African Community bugiyeyo abarimu rero bari bakwiye dukwiye ku urabona ko baciye dutangura kwiga ibyo bintu by'ibiswahili tukiga ibintu ibintu bita entrepreneuria kuva mu mashuri ya ecole fondamentale mugabo icyo duca twibaza nuko none abarimu bigisha ibyo biswahili muri ecole fondamentale abigisha icyo cyongereza muri ecole fondamentale none nabo barafise ububasha bwo gushobora kubyigisha urumva rero ibyo bintu bica biba kumwe nibaza yuko u Burundi nk'uko ibindi bihugu byagiye biratera imbere byo muri Afurika byateye imbere mu by'indero uko byabigenjeje dukwiye gutora ukundi kuntu kumbure ko kwigisha kutajyanye n'ibyo bintu byo ukuzana umuntu uko bukeye umuntu agahindura iki mugabo agafata ati ngiyi iprogramu y'indero
ego icyo kibazo Professor Atanazi Gahungu cyo kumenyereza abarezi abigisha kugira ngo batange inyigisho ku bintu banonosoye turagikaruka ko ni ikibazo gihambaye cyane rwose ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi muri radiyo Ijwi rya Amerika James Ndayisenga muri aho
turakomeye
muri hehe
ndi mu gihugu cya Kenya
ni byiza cyane rwose urafite ikibazo urafite icyumviro turiko tuvuga ku bibazo by'indero ubona inyigisho mu Burundi tuga ku ijambo
ndafite ikibazo kubera twese turabana b'u Burundi se twiza aho nyine nta kazi turaronka yego ikibazo nari mfise ati kibazo na insise ni cyuko uravye ukuntu abavyeyi usanga bariko baritaha abana babo mugabo gasanga hageze kuronka kazi hama hari ibibazo bitandukanye gasanga kuronka kazi biragoye ego nagoma mbaza ati none kubera iki batokwitaho cyane cyane hakabaho inyigisho z'imyuga gose mu bigo cyose kugira ngo bose baronke akaje ko kwiga umyuga hama ntitwirwe turizera ubuzi bwa leta madukora ibyo wacu nicyo kibazo narifise
murakoze James Ndayisenga reka tugihe Professor Paul Nkuzimana ubwa mbere na mbere
ego murakoze ndashaka akabazo k'itelefoni mugabo ngira ngo yaza gutora ibyishu ego iyo zerekeye amashuri y'imyuga ni kintu gihambaye ariko murabona uko mu Burundi atakimanza cyo kuri amashuri bayaha ego n'ibyo imyuga ni ikintu gikomeye cyane rwose ubu ari ikintu gikomeye cyane ni uko abategetsi bagira politiki y'inyigisho gushyiraho iyo shuri y'imyuga n'ukuri ikaboneka bakazana ibikoresho bikwiriye kugira ngo habe amashuri y'imyuga itandukanye hanyuma n'ikindi nacyo naho bagize mujya mu mashuri ya fondamentale zijya bintu ngo bitaba asotezera n'ibindi erega hajyanye kugira ngo ushobore gukora ushobora gukora atamutaye ofisi nacyo gituma hakenewe yuko aba politiki yuko abanyamyuga bashinga amakoperative kandi amakoperative agafatwa mu mugongo n'igihugu ni ukuvuga yuko amakoperative yashobora kuronka haba amakoperative yo mu imyuga amakoperative y'uburimyi akaronka ni ukuvuga bakaronka amadeni mu madeni kuyo bita kuyitoze ni ukuvuga amadeni atanyungu arimo ibyo nibyo bishobora gutuma yuko abantu bagize amashyirahamwe ashobora gutera imbere n'igihugu gishobora gutera imbere
ego me Professor Athanase Gahunga mwavuze ikibazo gihambaye ko musana bavuga ko cotorera umuti imwe mu bibazo bihari muri iki gihe mwavuze ko abarimu badafise eka ukuntu bari kuratizwa imbere mu mwuga wo kwigisha murashaka kudusobanurira neza mukatubwira icyo mushaka gushikako
ego mushiga nta Federico cewe nibaza yuko urabona nk'ibintu hariho programme nyinshi muri ecole fondamentale muri ecole secondaire pas post fondamentale ba usanga bari ku mwana kiga kuva ku giswahili akaja kuva mu kirundi akaja mu gifaransa akaja muri entrepreneuria ikigoye ni byiza cyane ni ukubikeza umuntu akavuga ati twarunze noneho abantu basigaye biga ibintu bizobateza imbere mu bintu bazokora mu bintu by'iterambere ry'igihugu icyo umuntu abanza kwibaza mugabo mushinga nta Frederico mushinga nta Ipo ni ukwibaza ati none turafise abigisha ibyo bintu babinonosoye nitwagira entrepreneuria nitwagira ibintu byo kuraba arimwe bya shimi ari biki none turafise uburyo ububasha mu mashuri turafite ibikoresho bikwiye abana bazorabiraho kugira babikurikize abarimu babyigisha nk'ubu jewe ngirafate igiswahili ngirafate icyo cyongereza none abarimu turafise abize ibyo bintu kugira ngo bashobore kubyigisha mu mashuri bigamo naye ahandi jenda nezerwa ng'ubu ugiye mu Burundi usanga hariho amashuri bariko barashiraho narabonye muri Provence Karusi ishuri y'Irusi igomba kwigisha ibyo bintu technique ikigoye no kwibaza none abarimu bazovyigisha barabyonosoye hariho mu gihe ibihugu byari ko biragomba gutera imbere byo muri Afrika baragira ibintu bagafata nk'abantu bakora mu bya utwabo abagwiza tunga bakagira bijya byo kugira amatravo cyo bita ibikorwa bya rusangi bakagenda mu mashuri ibyo byarabaye mu bihugu bya Mozambique bakagenda kwigisha kugira ngo berekane nk'umuntu akora muri banki akagenda kerekana ingene bagira bene izo operasyo zo mu mabanga. Nibaza ko dukwiye gusubiramo tubirabe mugabo wabona ikigoye no kwibaza nta ibyo twikuza by'indero tutamaze kubanza kuraba ingene bihuriyeho bihuye n'iterambere ry'igihugu tutabishize imbere kuce tubiha priorite nibaza yuko bizoguma bitugora mugabo tuteza kubanza kunezerwa yuko iki icyo twigize umugambi wo kubwira abana bose bakaza mu ishuri ubu turi ko turagishikira ingo rero tugikurikize nubwo buryo bw'amashuri nubwo buryo bw'abarimu
ubwo
buryo bwo guhabya ababyeyi bantu nikora bashobore kunjuka abana mu mashuri n'ibyo nibaza
uravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'uburyo eka abigisha bazi neza umwuga eka babinonose bashobora gutanga ubwo bumenyi icyo kibazo cyifashe gute muri iki gihe mu Burundi Professor Paul Tsvatsko havugwa ukeneye bw'abarimu icyo kibazo cyifashe gute kuba muri za kaminuza zitandukanye cyangwa eka no mashuri yisumbuye hari abarimu banonose umwuga bakanonosora n'umwuga wo kwigisha icyo kibazo cyo bacifashe gute amatwi abasomyi
ego imbere yuko nishoshe kibazo navuze imbere yuko habaye shirigamo inyigisho mu Burundi kuva 2003 gushika 2016 navuze yuko mu Burundi bwaye dufise nuko nta na rimwe higeze haba igikorwa cyo kuhimbura evaluation ni ukuvuga mu Burundi ejeke indero ni nk'umuntu ariko aratwara imodokari atazi ariko arajya cyangwa ubwato atazi ariko araje ibyo ni cyo kibazo dufise mu Burundi ko ata evaluation nta programmation nta gutegekanya ngo ibintu bizoba uko ibintu bizogenda mu myaka ibiri itatu ine itanu icumi kuva izo n'ingorane ni ukuvuga umushikiranganji araza uko yabyutse uwo munsi ugasanga yazanye reforme uko ayishaka hanyuma rero bagaca babishyira nta kurimbura rero kwigeze ko haba gushika uno munsi bo nyina bintu by'igiswahili n'icyongereza ibyo yaba barashoboye kuraba abahinga bazi ibintu by'indimi abapsiko abasosiyolinguwisite n'abandi bari gushobora kubabwira yuko izo ndimi zibiri icyarimwe zitashobora kwinjira mu mashuri mato mato izo ni inyigisho ego rumwe birashoboka ariko ubundi wa kabiri kwashobora kujaho bamaze kuja mu mashuri yisumbuye hanyuma bikajya nuko n'amashuri yisumbuye yasambutse igisiga cya ekofonamentale cyarasambuye amashuri yisumbuye hanyuma rero ibindi nabyo by'uko ngo nibo asanaze gahungu kumisa abana mu mashuri rega nta mubyeyi n'umwe adashaka yuko umwana wewe yaja mu ishuri umugabo birya bakubwiye birya batubwiye mu cyitoki gitega rubanza akayanza yuko inzara yarateye barafata abana bakavuga ati ndabikore nta mafaranga dufise ibikoresho ni amafaranga dufise y'amakaye ni amafaranga dufise emifone ivyo ni ukuri ivyo birahari mu gihugu cose iyo bariko baravuga ati inzara yaduteye kandi dufise n'ukuntu turiha inzu tubayemo ivyo ni ibintu bihari urumva rero
Professor Paul Nkuzibana ibyo bibazo bibiri muvuze byotorerwa umuti ute
ego bo ibyeke bo abarimu umuntu wese nta numwe atazi yuko mu Burundi nta kibazo cy'abarimu haba mu mashuri y'intango mu mashuri yisumbuye haba mu makaminuza hari ingorane z'abarimu harimo uhereye muri kaminuza abarimu babinonose kandi banonose n'ibyigisho ntibakwiye mu mashuri yisumbuye ni uko mu mashuri y'intango naho ishuri niho nabivuze amashuri yisumbuye nayo intango yasambutse kubera rya ekole fondamentale rya enseignement fondamentale urabona yuko abarimu kubera na rya z'amaprogramme yose bihari hari abarimu benshi badafise ubumenyi kandi n'abarimu nabo nyine babyivugira bo nyine ibyo byose tubivuga
mu kanya turaza kugusaba Professor Paul Nkuzimana
kubimeze urumva rero hariho ikibazo
yego
mu Burundi harakeneye yuko Uburundi bufata ingingo
y'ugusubiramo ibintu byake n'igisho mu gihugu
murakoze reka duhe ijambo Cyril Muvunyi umunyanyu radio ijwi rya Amerika muraho Muvunyi
Frederic
murakome ngaho
kene mu Rwanda turakomeye meze neza n'abasuhuje cyane
murakumva murafite ikibazo Cyril Muvunyi ku
ikibazo nabyumvishe ikiganiro muriho nacyumvishe ni nibyo bari kuvugaho byose nabyumvishe ariko ikibazo nagira ngo nibaze ubundi tumenye yuko abaturage ntabwa abana nabigihugu abanyeshuri nabigihugu ntabwo ari ababyeyi bagize uruhare rwo kubabyara yuko ubundi bindi babikurikiyeho ababyeyi bagomba gufatanya n'igihugu ese ababyeyi bantaho nikora ababyeyi babakene ntabwo abana babo bagomba kugira ubwo burenganzira bwo kwiga niba ababyeyi badafite ubwo bushobozi leta nta kintu ishobora kuba yabikoraho ndatekereza nk'abo nko mu burezi bw'ibanze ubuyobozi bw'ibanze buba bukwiye kuba bwakurikirana nk'icyo kibazo cy'abakene cy'abana badafite bafite ababyeyi nyine b'abakene bakaba bagira ikintu bashaka kuba babikoraho ikindi kijyanye n'uburere budakwiye cyangwa se inyigisho mwavuze yuko mbere amasomo yatangwaga uko abana b'icyo gihe bo mu bihe bya kera bigaga neza babaga bafite ubumenyi buhagije ariko ibyo ubu ngubu bikaba ari ibintu nyine bitameze neza ntekereza atari Burundi gusa n'u Rwanda niko bimeze kuko n'ubu ngubu abana b'ubu ngubu bari kuvuka ubu ngubu urubyiruko rwa none nk'abavutse mu 2005 kuzamura ikinyarwanda ntabwo bakizi ntabwo bazi kuvuga neza ikinyarwanda usanga batazi gutandukanya indagihe n'inzagihe ugasanga ntazi gutandukanya ni ati uti ati bati ugasanga ni ibintu bavangavanga ukumva ni ibintu bibabaje cyane rero ikigaragara ni uko abigisha babo akenshi bashaka kuba ari ibintu baba batitaho basa nk'aho babakorera amafaranga gusa batari abarezi b'umwuga nyirizina ikindi navuga ku bijyanye no mu Burundi bari kugaragaza yuko abarezi ari bakeya ese ntababa bararangije kwiga kandi nyamara barize n'ibintu bijyanye n'uburezi bakaba nta kazi baba bafite abashomeri mu Burundi bahaba icyo kintu bajye babasha kuba bagikurikirana ikindi abarimu niba batigisha neza kuko bikwiye baba bahe nk'amahugurwa y'uburyo cy'ibintu bigomba kuba byakorwamo naho muri rusange ntabwo ari Burundi bwonyine abantu bize mbere ubumenyi babaga bafite ukuntu babaga bari ntabwo ari kimwe nabo ubu ngubu no mu Rwanda niko biri ntabwo ibya kera ntabwo ari byo by'ubu ngubu ubona yuko babisa nk'aho biba byaragiye bihinduka ibyo bitekerezo byanjye murakoze cyane
murakoze Muvunyi ku bitekerezo byiza ku byiyumviro byiza nashaka ikibazo cyawe reka n'ibyiyumviro mushikirije tubihe Professeur Atanas Gahungu mwigeze kuvuga ibyerekeye ukuntu abana bantu nikora bafashwa na Ministere Sociale arabaje ikibazo gihambaye niba leta itagira uruhare mu gufasha nk'abo bantu nikora ikindi ni kibazo kijanye yavuze no namahu n'imenyerezo ihabwa abigisha kugira ngo bakore umwuga wabo neza duga ku ijambo Professeur Atanas Gahungu
urakoze cyane nuko niba agize izina ry'umuntu ahavuze ibyo nagomba kuvuga nacyo yewe
yitwa Cyril Muvunyi
ego umushinga ntahe Cyril bivuze nibyo ndiko ndaraba urabona yuko iminsi yose abantu turandikiranira mu Kirundi mugabo ikirundi cara subiye inyuma gose umuntu umwana aragenda akakwandikira ugasanga afashe kuva ku impapuro zitanu yandika agomba kukubwira ijambo mugabo akaba yanditse muri phrase imwe impapuro zitanu zose urumva ibyo rero byarasubiye inyuma mugabo ikintu nagomba ko turabira ko nuko tubanza tukamenya yuko bantaho nikora bariho hanyuma ikindi cya kabiri ni uko burya nta muntu ashobora gukora ashonje nta muntu akora ashonje nta mwana ashobora kwiga ashonje urumva rero ibyo hariho abadukorera bavuga ikiratini babize mu kiratini ba kera niho bavuga bati burya ibyo kurera abana iby'indero
bifite principe yo principe mu kiratini bayita parents patria parents patria nukuvuga yuko leta uburundi bubaseba rundi bukaraba abo bana bose uwo mwana agenda kwiga akazogenda aba muri post fondamental aba muri ecole fondamental bakaraba ukuntu mu mapriorite y'igihugu ibintu igihugu bishyira imbere barabe bamenye babanze kumenya yuko bana aho nikora bariho uwo mwana akazogenda akirirwa mu ishuri agataha akagomba kwiga ashonje ntazoshobora kwiga hariho ujya abavyeyi benshi kumbure n'ivyo byo kuja mu mashuri kubera batabona ikizovamwo iyo umwana wabo avuye mu ishuri bararyoherwa ibintu byo kubwira abana abavyeyi akamaro k'amashuri bari bakwiye kubisubiza imbere mugabo gikuru bakwiye kuraba kujya umushinga ntahe pora goma bivuga barabe icyo bita evaluation de l'education mbe ama reforme amaze kuba kuva kera kuri kuva kuri mama aratema ibintu babe dawa aratema mama ararima none ubu duteye hehe ibyo byaragize akamaro birozo ransenye marirare hari icyo yateye ko ubu u ecole fondamentale tumaze mu iminsi hari icyo yateye ko ubu u kwa bana bose tugomba ko baje mu mashuri ni byiza cyane turafite uburyo twararabye ibyo turi ko turagira yuko bijanye n'iterambere ubu twinjiye muri East African Community turiko turaraba yuko umwana akuriye mu Burundi yoshobora kuja hamwe n'umwana wo muri Kenya n'umwana wo muri Tanzania bose bakaba babona icyo bashobora gukura mu ndero cy'ubaba nibyo nagomba gusubiramo
yego me ikibazo cy'ukurimbura mu akigaruka ko cyane ni ikibazo gihambaye cyane rwose nibaza ko mukanya dusubira ku kinonosora ariko rika tubanze duha ijambo Havyarimana Innocent muraho
turakumye tumeze neza
muri hehe ga Innocent
Ubujumbura
Ubujumbura mu Burundi ni vyiza cyane rwose ikibazo cy'icyumviro ivuga ku ijambo
bo je musanze indinganizo ya education na new generation irakwiye guhinduka mbo yari hari iyo dufite yitwa fondamental c'est bon nziza kubera irakuha imbono ukuntu uzibeshaho mu buzima après ishure ijya ndinganizo ya kera yari mbi cyane bo musanzwe indinganizo ya kera yoyo yakwereka yuko uhejeje ishure uzoshukura akazi ka leta hama akazi ka leta nako kakaba katagwizwa mugabo iyi ubu ihari fondamental ikwereka neza ko we niwaheze ishure uzokora ibintu by'iwawe ahubwo hagukoreshwa uzokoresha nawe bo iyo niyo narishi iyo niyo shigikiye cyane mbo habeho rero ikintu kimeze gute habeho ikintu citwa ko leta ishire ukuboko kunini cyane muri education kuko igihugu kitagira abantu bize kiraguma gitera gisubira inyuma gihomba nkuko twahombye kera twahora dukoresha turimisha amadudu inka zitwa amadudu ubu turimisha amaboko urumva twateye duhoma twateye tunguka bo ikihari rero cyo kurikizwa kinini cyane nuko bashyira ukuboko kunini cyane muri fondamental ego
murakoze Habyarimana Innocent reka icyo kibazo cyawe cya ecole fondamentale tuwakigaruka ko cyane cyane na Professor Paul Nkunzimana kuko wewe si kwabibona reka tubanze duhere n'ijambo kandi ubundi munywanyi Gildas Ndamuhayimana muraho
yego turaho
muri hega Gildas
yego
muri hehe
Mukirundi Burundi
ni vyiza cyane rwose duba ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
yewe na ese nk'ikibazo bavuga n'icyumviro babona uwasinganiswa muri kaminuza ni ame akademike halo
duba ku ijambo turakumva
yo kwakira amapromosiyo agira hejeje poste fondamentale ni ukuvuga sajyaga prebu yabatanga
ahora sana bagora gutanga none ubu bakwise igitsi batokaronka numva ko babanyeshuri bazoguma nabi none ntashokogwa kugira ayo mahera yo yasembuse ntashaki kare kugira abo banyeshuri bige neza ibikandi twatanze neza murakoze
murakoze Jidas professeur Paul Nkunzimana mushana ya Habyarimana Yosa asa nushimagiza inyigisho za zo mashure école fondamentale ikintu mumbwira ni kihe ni mwarabitoje neza
yego murakoze zo za post fondamentale ariko urabona mu Burundi kugira ngo bavuge yuko ashyiraho école fondamentale y'imyaka 90 nukuvuga yuko amashuri yisumbuye ayasambuye hanyuma post fondamentale imyaka itatu ashobora kubona ahantu haba sikre y'amashuri amanivo imyaka itatu ivyo ni ibintu biteye ubwoba hanyuma kandi navuze yuko abo bantu bahejeje bari muri post fondamentale yuko baja mu bushome bava mu mashuri ibihumbi bashya ibihumbi amajana abiri ku mwaka urabyumva aho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri rusha mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umuntu wabiradi uno munsi mu mirongo ibiri na gatatu ivyo biharonye bazoko bimaze kubizwa na kabiri abo bantu ni benshi ibihumbi biba byegera amajana ya mirongo itanu ibihumbi amajana atatu ku mwaka baja mu bushomeri bava mu mashuri ivyo birateye ubwoba urumva rero abo nacoba bize naco bize mu ishuri kandi nanoneho mu ishuri barabirukanye barabirukanye mu mashuri hanyuma urumva rero ivyo mbona nuko nanoze na kare ivyerekeye imyuga harakenewe yuko leta ishyira inguvu gushinga amashuri y'imyuga bagashyiramo ibikoresho bikwiye hanyuma kandi abanyeshuri kugira ngo bashobore no kwiga bahije amashuri bashobore kuronka akazi bashinga amashyirahamwe yabo navuze ibintu z'amakoperative aronka amadeni ya leta ku nyungu y'ubusa to zero hanyuma ibyo bya febusi ubu yari agonda ndaha nabonye imana ko izo narifashe ko
ndamuhaye imana Gildas
ndabaye imana oke urumva najya amareforme yose no ku universite bijya BMD urumva imigambi bari bafise bwo gushyira mu minwe y'abanyemari inyigisho za kaminuza mugabo indwara zahabaye ni uko amashuri kaminuza aragoye kubera yuko hari abarimu bashobora gufata umushahara ukwiye kugira ngo bashobore kubaho kugira ngo bashobore gukora ubu rero icyo baciye baje ko rero ibintu byerekeye gufuta ubwa mbere hoho la regie des heures universitaires ni ukuvuga gushyira mu minwe y'abanyemari igihe ukuntu abanyeshuri babayeho haba mu by'uburaro haba mu byo kubagaburira hanyuma rero agaca bijyanwa n'ibyo gufuta sisiteme ya bourse kandi benshi bahitabona agafashanyo mugabo jewe sinari cyo kora agafashanyo kuko umunyeshuri ariko ariga ni droit yiwe n'uburenganzira bwiwe kuroka bourse kandi mu mbere y'uko ibyo byafashe bourse byabaye kuva kera abantu babyiyamiriza abanyeshuri ababyeyi reka n'abigisha ariko byagiye uba amaguverinoma agiye akurikirana no kuva no kuri za buyoya ariko ibi byagiye gushyira mu ngiro muri iyi myaka urumva rero ivyo birakenewe yuko iyo sisteme ya pre bourse ifutwa ikahava akajyaho bourse gratuite bourse ku banyeshuri bose bo mu mashuri ya kaminuza kandi ikaba ari bourse batazokwishura kuko n'abana b'igihugu
ayo mafaranga akazova he
nanone hari umuntu yanayibuze ati none abo bana ko ari ab'igihugu none byogenda gute abana n'ab'igihugu nibyo abana bashobora kwiga ku buntu bazakwiga ku buntu kuva amashuri y'intango gushika muri za kaminuza
ariko muri za kaminuza mu bihugu bitari bike kenshi na kenshi izo pre-bourse nizo zikora kuko hari abavuga ko igihugu kidashobora kuronka amafaranga yo kurihira abanyeshuri bose muri kaminuza
yego none nkurikije gufata akarorero kabi
muri kirya gihugu ngo bisha abantu imiliyoni zibiri ngo twebe ngo bihobijana none ibyo nta muri ufata akaruyo kabi igihugu cy'u Burundi murazi uko kivugwa kandi nanoneho sikivugwa niko biri biharuru birahari izo nzego zitwara zonye mari banki mondiale fmi europeye niko nyine barazerekana yuko u Burundi ari icyo gihugu cya nyuma igihugu gikenye ku isi cya mbere igihugu gitunze cya nyuma ibiharuro birerekana yuko 67% mu Burundi bari ntaho nikora bandaho nikora urumva rero ingorane zihari nuko ubwa mbere hakiri uko mu Burundi hafatwa ingo zose zikenewe kugira ngo haveho ubukene kurandurana n'imizi ubukene mu Burundi icyo gihugu igihugu cy'u Burundi kiratunze nabujya kwa Congo bacyise uri scandale geologique ku gihugu kirimo abantu hafi miliyoni 100 mu Burundi naho nyine hari miliyoni 12 mu Burundi naho nyine hari ubutunzi ntangere ubutunzi ndetse n'umukuru yamasivuje isa n'umukuru w'igihugu yahora nk'umuzizo nawe ugera hari mvuga yuko Burundi buri ku gahinga hariho ubutare buteye ubwoba byaba bya Mikerza bya Ferrar bya inzahabu byaba bya platine byaba bya cobalt uranium hari ubutunzi bumwe buteye ubwoba ngo bikije nawe atanazi urumva rero ubwo butunzi bwategeza kuba ubw'igihugu ntibube ubw'abanyamahanga bwasa kuba ubutunzi bw'igihugu ubwo butunzi rero bwo bushobora gutera
bishobora gutuma igihugu reka dutandukire ku kindi kibazo Professor Atanazi mwashikirije ikibazo cyo gufasha nka leta kugira leta igafasha kugira ngo abantu bose bashobore kuja mu mashuri tugarutse rero kuri kaminuza nkuko twabivuze hari ubukene bwibonekeza bw'abigisha ariko bikaba bizwi ko Barundi b'incabwenge ari benshi baba ari Burundi cyanke mu bindi bihugu uruhara nka mwebwe muri ngaha Professor Watanazi Gahongo mwigisha muri kaminuza ikomeye cyane rwose Chicago State University uruhara mwogira mu guterera namwe igihugu cyanyu kugira ngo zanyigisha babigisha banonosoye umwuga wo kwigisha baboneke n'inkuruhe murasize uburyo bwo gufasha muri icyo gisata
ibyo biragoye kuko tumaze kugira ibindi biganiro mushinga nta Federico wisinzi kubyibuka dukuraba ingene abantu bari muri diaspora bogenda gufasha ibyo kwigisha nibaza ko bikunda nyagomba mbere imbere yo kwishura nagira mbanze subira inyuma nagira jewe mbere mvuge nibukunganira ibyo mushinga nta Paul yavuze mugabo ndahivuga ukundi jewe sinibaza yuko ikibazo cy'u Burundi ari ecole fondamentale nibaza yuko ecole fondamentale rabi ibindi bihugu bose bagira bava mu mwaka wa mbere mbere n'imbere y'umwaka wa mbere bagashika mu mwaka w'umunani mu Burundi dushika mu w'icyenda mugabo nicyo kimwe n'ibindi bihugu turakeneye ecole fondamentale kandi ukuntu biga baraba ibintu igihugu gikeneye mu iterambere jewe ndabibona birateje imbere igihugu hanyuma icyari gikenewe ni ukuraba yuko imyaka twoba tumaze muri ecole fondamentale umuntu yo yagira akaraba icyo yashitseko hanyuma ibyo bintu nabyo byukuza mu mashuri umuntu ntawe akibona akamaro k'ishuri hariho ibintu biguma biva muri za Banki Mondiale by'ibiti bituma byerekana yuko u Burundi butegerezwa gucavugwa ataco bumaze ibyo n'ukuraba neza mu bintu twiga tukaraba ibyo biharuro baduha nibyo ndabona hari abantu benshi baguma bandika ngo u Burundi ngo nubwa nyuma mu bindi bihugu ibyo nukwerekana yuko umuntu arabye iyo abantu bariko baratanga ibyo biharuro bakoresha ibyahe u Burundi bwaramaze iminsi butagira butakorana n'amakungu nukuvuga yuko ibyo byo nitwe cyo twari kuye kuraba
ibyo biratandukanye n'ibyo professeur
Frederico
ego
uko abarundi bakunda Burundi naho baba batakira abarundi bari henshi kandi mu bindi bihugu turi kumwe muri ibyo l'Afrique de Grand Lac hariyo benshi banonoso y'ibyindero mu byo byo gufashanya ngo dufashanye nibyo byo kurera nk'umunsi twogira ibyo bintu n'ubwo kwigisha igiswahili tukaraba tuti aho kugira kuraba ko tuguma turaba umuntu wese uwo ari wese agaseza kuza kwigisha igiswahili adashobora kukivuga ariko aho hakujya muri Tanzania bashobora kukivuga bakaza bakacigisha abarundi babise bazi kukivuga bakacigisha bugabo kandi tukaraba tuti mbega ubu mu mafaranga ya leta muri budget ya leta ibyo bikoresho byo mu mashuri ubwo buryo bwo gufasha abari mu kwigisha neza buri hehe turaba mu bindi bintu dushizemo amafaranga indero twayihaye uruhara
uruhe icyo ni kibazo ihambaye cyane rwose
tukaraba ibyo dukora ko dushobora kwemera kuvyevaluwa hanyuma tukaraba n'ukuntu twoshobora kubuza abantu kuguma batigomba gusa gucakuza Burundi umuntu ukanezerwa yuko ubonye igihugu cabaye icya nyuma yego nibyo coba cabaye icya nyuma n'ukuvuga ingene wogiteza imbere mugabo ntugume gusa unezerwa nuko coba cabaye icya nyuma kandi ibyo biharuro bishobora kuba bitari byo
yego me icyo nikibazo n'umushyira na professor Zimana yashikirije avuga ko hariho Burundi ushaka kuba ufite ubutunzi bwinshi mu butaka n'ikibintu izimiza tohoza haba muri Congo haba muri mu Burundi ariko reka ndabona kanya katujanye duhe ijambo uni munywanyi radio ijwi rya Amerika Patrick Kalimba muraho
ano ndakumva
muri yega Patrick
sawa njewe ndi mu Malawi
nziza cyane rwose murafite ikibazo cy'ingiro
ariko njewe nabanje kutura mu Burundi no muri Congo
yego
sawa urabona Afrika yo ni kibazo kigoye cyane kubera urabona abategetsi bose ntago bita ku burezi cyane cyane ikindi kibazo cy'uburezi mu Burundi no muri Congo n'ahandi urabona hari ubukene mugihe umuntu yagiye ku mashuri akiga urasanga umuntu yicaye ntakazi afite icyo kizakiba ni ikibazo ikindi kibazo gihari urabona ko mu Burundi bazanye iriya baza bavuga ngo system MRD uvuga ngo wiga utangira wiga lisansi master na doctor iriya system nayo ifite ikibazo kubera ko ntabari igisha
yego ibibazo bihambaye cyane rwose muri kumurashikiriza Patrick Kalimba
icyo nacyo ugasanga ni ikibazo ikindi kibazo abantu benshi bariko bashaka kuza kwigira mu Burayi agiye kwigira mu Burayi ntabwo ariko aragaruka kandi Burundi
murakoze Patrick Kalimba ibibazo mushikije n'ibibazo bihambaye cyane rwose ibibazo bihambaye ndabona dufite akanya gatoya ko gufata n'uwundi munywanyi Eric ivyo bibazo turabishikiza hamwe Eric muraho turaho muri hega Eric
nisengiye yumva Eric nk'uko wabivuze mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo cy'icyumviro munyarutse akanya kagiye
ikibazo nari mfite ni uko abanyeshuri bari kwiga ahubwo ngo akazi kakaba gakeya bagakwiye kureba akazi k'abanyeshuri bagakwiye kwiga bakareba akazi k'abanyeshuri buri munyeshuri watsinze bakamuha akazi kuko bimwe biracinege abantu benshi cyane ukabona n'iterambere niko ridindira haba mu Rwanda mu Burundi hose ugasanga mayibo wabo nizo zirimo zirakura kubera ngo kazi ngo karabuze ariko burya iyo nanone bagakwiye kuzaza bigisha abana. Ikibazo cya kabiri bagakwiye kuzaza bigisha abana kuva mu ishuri, nanone siwo muti w'ibibazo, kuko n'ubundi niyo wize ukamenya ntago ubukene bukuzaho, kandi ntago byagakwiye kugenda ngombwa yuko bagakwiye kureka ishuri ngo nuko ari akazi. Niyo wize umenya aho wigeze.
Murakoze Eric, reka tushikize abatumire Professor Paul Nkunzimana, mushenahe Patrick Kalimba yashikije ibibazo bihambaye birimwo ivyo mwashikirije namwe, eka yavuze ko wewe yavuze ko ibihugu kenshi na kenshi bitita uburezi, eka akaba yavuze ikibazo c'ubukene, yavuze ikibazo cy'inyigisho, aho muri kaminuza abanyeshuri baronka lisansi bakaronka master's degree, ikaba kagira na doctorat, ariko hakaba ikibazo cy'abigisha. Mu majambo make, ikintu mumubwira ni ikihe muri ibyo bibazo byose yashikirije? Mu kanya gato, umunota umwe.
Yego, mwakoze. Ubwa mbere hoho nashaka kugaruka ku kintu kimwe ibyo Athanase yavuze, nta muntu ushaka kunezerwa iyo ariko ariko ku gihugu kenye niko ari utito yuko ari cya nyuma ku isi, nta muntu n'umwe ashaka kunezerwa ababonye ibyo bintu. Ibyo biharuro wewe sinzi yuko aribyo yoba afise, aribyo yoba afise. Ibiharuro bya 60% n'ishyirahamwe rya leta Institut National de Statistique rirabyemeza, sinzi wewe yuko hari ibindi biharuro yoba afise. Ibyo ni kandi nanoneho iyo abantu bariko barabivuga, niba uyitegereje abantu ubonye ukuntu abantu babayeho hano ko hari ubukene buteye ubwoba, nizo bajya abanyagihugu bose babavuze mu mbuzi ya ntara mejeke lasikaye sikorere kirya, n'iby'ukuri birahari, nibyo nta muntu yobideha simbona ibindi umuntu uja kurondera ngo sibyo. 30% na Institut National de Statistique imwe yahora isebu irabyemeza, sinzi ko yahuba Athanase hari ibiraro biba afise. Hanyuma rero iyo Eric aje kuvuga ngo
muvuna gura amajambo
ico bo ikintu gihambaye uzeke kubuzi, iyo hari abashomeri indiri nizumvikana yuko hari abantu bashobora kuba bicaye batariko barakora, nico gituma harakenewe yuko hashingwa umugambi nyamukuru bikorwa remezo bya leta kugira ngo abashomeri bose babone akazi. Hanyuma ku byerekeye indero mu Burundi, nimaze gukwa kintu bwa mbere kuko indero ntihera mu ntango, ku by'ukuri indero ihera hejuru, ihera muri kaminuza. Ni ukuvuga kuko kaminuza niyo irera abaja kwigisha muri secondaire, abigisha muri secondaire nabo kwigisha, abigisha mu mashuri mato mato.
Yego,
bo muri kaminuza, yego, hari abahinga benshi baheze hanze n'abandi baguma bagenda, n'uno munsi baguma bagenda, abaganga n'abaheze amashuri ntibatahe, arakeneye ko haduzwa imishahara kandi no mu mashuri no mu bakozi ba leta bose hakadurwa imishahara. Hakurikije urugero rwaho ibiciro bigeze, kuko bari muri iki gihe gateye ubwoba.
Ego, Professor Athanase Gahunga, mu kanya gatoya cyane rwose, ikibazo cyashikirijwe na Eric avuga ko bimwe mu bintu bica intege y'abantu ari uko atakazi baronka bahejeje amashuri bize, duga ku ijambo amasegonda 30.
Ego, mushingantare Frederico, icyo kibazo urazi ko kirateye ubwoba kubona abantu baheza baronka akazi, mugabo kuronka akazi no gushobora kurondera akazi icyo ushobora gukora, ibyo ni ibintu bibiri biriho. Ariko jewe nagira imbere yuko mwishura mbanze ndabe ko twuraba ikibazo tutarabye ko gutera agateka profesiyo y'abarezi. Uburezi mu Burundi bumeze gute? Tumaze iminsi twumva abantu bagenda ugasanga bariko barakorera ibibazo abanyeshuri, ugasanga abantu babarezi bariko baratenda abana bigisha, ibyo byo kutaraba kudaha agateka akazi, kudaha agateka ibikorwa bya leta, ugasanga
nkuko mubivuze
nase kuvuga iyo
cyangwa
mu barimu
nkuko mubivuze ntitwashoboye ibyo bibazo tuzobigaruka ko ndabona akanya katujanye. Nashaka ndagushimira cyane rwose Professor Athanase Gahunga, ndagushimiye nawe Professor Paul Nkunzimana, turashimiye n'abanywanyi bose badutse akamo bagashiriza ibyumviro n'ibibazo, turashimiye Engineer Cornelius, tukadushimiye na Nadia Taha ya mudufashe kugira nyakiganiro mugire amahoro mugoroba mwiza mwese.